batsime ruhanga watisyahizo bankeri tongere tumusime watisyahizo bankeri bweno mucyara izo bane ryitu twembi ongorire byinji bweno nasara mungu kusime kagumwa muringo go kusima nasara mungu tugitwe twembi ubambe sweet wanje umurunjo wanje first born wanje ndakunda cyane
ubambe sweet wanje umurunjo wanje first born wanje ndakunda cyane
mbweno mucyara banzo hindu kondebe nkurebe kabonge na nako tongere tukabonge tera abazugu bitu hamituma yabo bona basase abahemba zenzi y'urugambo barukwenda kutanisamo ubuswere bwitu heza bona abaswale baronde naho kureba hababure ubambe sweet wanje umurunjo wanje first born wanje ndakunda cyane Izoba nasara mungu tugitwe twembi naburyo makenge ngweza kwenye n'umwana kakunda nomanye ko kekanywa mizi yayemera yari bayiguru munonga yayoreka murange tekende gukora nicyo manya mwana nanyeri izoba nasara mungu nyoreke muranga yona ndogo mwana wewe ko unatori no mubingi derabanyamahure radio na television zona baturangane okwetorore siyona batugambeho ngweza rukundo y'abana bikarenga ubambe sweet wanje umurunjo wanje first born wanje ndakunda cyane kandi mucyara nani kusaba ngo nanecyo kenge ezembe tezi eze zibatuzwe ko mubyara ubu no boma kandi ubukozi bw'umuntu nkitwe kureke mpete zitu nyenda ziguma hagati y'imitima yitu tukundane twembi kandi tworamo abana bitu bakore kurungi ubwo ruhanga ryo muhwezi witu ubambe sweet wanje umurunjo wanje first born wanje ndakunda cyane mbweno mucyara nani kusaba ngo utsima ho abantu bababona
mwena ntubasima iwe mwena bizambaga yitu mwebare munonga wiza kuzurura buswere bwitu mwabana mutaha musaba ngo umugende n'ubusinge musagwa ruhanga atatite ntango mwana n'umwoyo rukwera ukume n'imwe mwena kugahatwa isi yo businge bona bambi sweet wanje umurunju wanje
ubambe sweet wanje umurunjo wanje first born wanje ndakunda cyane
ubambe sweet wanje.